Consentire un buon riflesso in dice chambere, o andare a qualche lagosse, ma già un po' di manna, morire di chiete da sans. Prima morongo a 15 gushika kuri 23, ariko non mozzo za kwibanga cyane cyane kuhera kuri 15 gushika kuri 17, n'isengesho rya Pawulo. Reka dusomere hamwe, cyo dusaba umugisha w'Imana kugira ijambo. Nicyo gituma nanje numvise ukwizera Umwami Yesu kuri muri mwebwe n'urukundo mukunda abera bose. Nahengeje na kubashimiye Imana ndabahoza mu kanwa uko nsenze, ngo Imana y'Umwami wacu Yesu Kristo, Data wa twese w'ubwiza, ibahe umutima w'ubwenge no guhishurirwa mu kuyimenya, ngo amaso y'imitima yanyu yihweze, kugira ngo mumenye ibyo mwizigizwa no guhamagarwa kwayo ibyo ari byo, mumenye n'itunga ry'ubwiza bw'iragi ifise mubera, mumenye n'ubwinshi buhebuje bw'ubushobozi bwayo ikoreshereza muri twebwe abizera, nk'uko kwa gukora k'ububasha k'ubushobozi bwayo kungana ko yakoreye muri Kristo hamwe yamuzura mu bapfuye, ikamubyagiza iburyo bwayo ahantu ho mu ijuru, imushize hejuru cyane y'ubukuru bwose, ububasha bwose n'ubushobozi bwose, ubwami bwose n'izina ryose rivugwa, si muri iki gihe gusa ariko ni no mu kizoza. Kandi yamushikirije byose ibishyira munsi y'ibirenge byiwe, kandi mu ishengero ngo abe umutwe waryo wo gusumba byose. Nibyo mubiri wiwe ukunengesera kunengesera byose hose. Amen. Mwami Imana, ko twinjira muri kino gice nk'uko abigishwa bakwegereye bakagusaba bati twigishe gusenga, natwe dufashijwe n'ijambo ryawe nk'ishengero, turafise ubukene budasanzwe muri iri banga n'ubu buntu bwo gusenga no kuganira na Data wo mu ijuru. Rero ukoresha aya majambo ko tuyabona, ko tuyumva, kandi ko tuyakira. Data, utwigishe gusenga no kuganira nawe. Umunezero ugwire muri twebwe, ishimwe ribe iryawe kubwa Kristo Yesu Umwami wacu. Amen. Ishengero ry'Imana, nk'uko iri jambo ibyerekana, uburyohe bwo kugenda agace ku kandi igitabo ku kindi, ni ingene uko umuntu agenda aratambukira mu ijambo ry'Imana, nta kintu na kimwe kijyanye n'ubuzima rukristo aza gusanga Imana yaribagiye canke yarasize inyuma. Ikibazo cyose twaba dufise kiraza kuronka uburyo bwishurikwamo na hacu gusa haho kuza, ahubwo ngo twakire inyishu n'ubufasha baburiko buratangwa n'ijambo ry'Imana. Aho tugeze haryoshe cyane kuko hava ku bijyanye n'ubuzima bwo gusenga. Nta muntu azogendagenda ari bo hose ngo ntiyumve. Abari mu ishengero harimwo umwidogo kuri bamwe, abandi amaganya, abandi umubabaro w'ingene ubuzima bwacu bwo gusenga budashemeye na gatoya. Budashemeye. Dufise ibibazo byinshi, tukabura ingufu zo gusenga. Kubera iki? Iyo hageze gutangura uburyo bwo gusenga bwiza, omengo biratunaniza. Igitavuzwe coco ni gute twobikora neza, canke umwanya twobikoramwo, igihe twobiteberamwo, n'ibindi bibazo byinshi biba bijanye no gusenga. Ishengero ry'Imana, muze murabe igituma ico kibazo kiguma mu ishengero muri rusange. Uzosanga umuzi wayo ari umwe. Ugusenga kwacu rwose ko kwiga gusenga kwacu kurimo agahaze gakomeye cyane. Kubera iki? Kubera isoko ry'iyo twigishirijwe gusenga. Uza gusanga ahanini y'abantu bigishijwe gusenga kubera babikuye mu idini. Idini rero icyo ryigisha gusubiramo amajambo. Ryigisha imvugo yo gukoresha, ryigisha uburyo intonasiyo, volume, ninge n'iyifata umuntu akwiriye gufata. Abantu bakurira muri ibyo bibanza tugasanga turiko tuyigana ugusenga kw'abandi, ariko atari ugusenga kukuri kuva mu mutima. Abandi kumbure kubera ingabire Imana yari yarabahaye gusoma udutabo hirya no hino, ugasanga barasomye udutabo twinshi tujanye n'ivyo gusenga. Igitangaza nuko ndamaze kubibamwo n'abandi gabo bishingire nawe uko dusoma ivyo bitabo vyinshi vyo hanze bitandukanye canke womengo bifise ico bivuga ko gitandukanye, uzosanga kenshi bitadushikanye kugukura no kwiga gusenga nkuko twari tuvyifuza. Agahaze kari hehe rero nuko kwiga gusenga kwacu kuvyagwa hanini n'imidini canke n'ibitabo, ariko kenshi kutasohowe n'ijambo ry'Imana. N'ubukene budasanzwe ingene ukukura mu gusenga kwacu iyo kudashingiwe ntaye kudafashije kutayobowe n'ijambo ry'Imana. Tuzokwama dusanga duhajije, azokwama hariyo inyota n'inzara bitigera bihera, ariko sico Imana yahoze yifuza. Imana yahoze ishaka yuko abantu bayo n'ishengero ryayo bamenya neza ingene bayegera, uburyo baganira kugira ngo bakomezwe baheza iyo muri icyo kiganiro kidasanzwe. Rero iyo tugeze mu duce nk'utwo ngaha mu gice cya mbere cyangwa tuzibona mu gice cya gatatu guhera ku murongo wa 15, twiheza tukaraba neza ingene Pawulo asenga, tukaraba ikimusunika, tukaraba amajambo akoresha, uko twerekeza amaso kucashiramwo n'icareka n'uburyo abikurikirana. Bantu b'Imana, tumera nka babigishwa ba Yesu bicaye ku birenge bya Yesu tumubwira tuti, Mwami Yesu natwe twigishe gusenga. Kandi iryo niryo shengero kuri jewe na wewe, ko muri ibi bihe muri izi ndwi zingahe tuzoba turiko turarimbura kuri aya majambo, Imana yokora igikorwa c'ububasha n'ubuntu, abera b'Imana bagahembuka rwose, bakubakwa ku rugezi batari bafise, tukigishwa neza uburyo bwo gusenga. Kubera rero ubutunzi bw'ibirimwo nk'icigwa cose gihanitse kandi gikomeye, aba ari kirekire cane, ntawe ushoka kimira mu buryo bumwe, ahubwo umuntu agenda aramanyurako gato gato ku rugezo rwose rw'ubwenge n'inguvu zacu zodushoboza. Natwe rero tuzomanyura gato gato, imirongo ibiri aha, imirongo itatu, umurongo umwe, tugende buke buke muri izi ndwi zine zitanu ziri imbere muri aka gace gusa, turaba ingene Imana mu kubana nayo ubushobozi bwa mwe Imana ihadufashiriza cyane, tukishurirwa bya bibazo byinshi byose dufise, ariko kandi tukabona uburyo n'umwanya n'ingene dusenga biriko birakura gusumba uko vyahora. Imana ihabwa icubahiro cyane. Kaze rero twegere uno munsi guhera kuri 15 gushika kuri 17 gusa, turabe mu majambo y'ibanze umurongo umwe muri itatu Pawulo akoresha adufashe gusohoramwo igituma umuntu asenga. Tubone isengesho rya mbere ryo gushima iryo ari ryo, n'ingene Pawulo yinjizamwo igisabo aherekeza muri iryo sengesho. Intumbero yo gusenga, ishime mu masengesho hamwe n'igisabo bitigera bibura iyo umuntu yegereye Imana. Myani majambo muri 30 ashira hamwe za nkingi zitatu zigize ugusenga k'umuntu w'Imana. Umuntu w'Imana amenya igituma asenga, akamenya icyo asengera canke asaba, akamenya n'ingene ashima Imana igihe cyose yegereye. Yugurura rero muri 15 akoresha ijambo ryunga amajambo y'imbere n'amajambo y'inyuma. Avuga ati nicyo gituma nanje. Ijambo rya nicyo gituma riba ririko rirafatanya amajambo aba yavuzwe imbere n'amajambo haba avugwa inyuma. Bisigwa ko ku murongo wa gatatu gushika ku murongo wa 14 wunzwe n'umurongo wa 15 gushika ku iherezo, ariko arerekana igituma aciye aserura isengesho n'ikihe. Amajambo y'imbere namwe twatebera ko shenge, namwe twatebera ko ashingire nayo igikorwa c'Imana muri Yesu Kristo k'ubushobozi bwa mwemu, avuga imigisha idasanzwe Imana yatanze ku ishengero ryayo. Ingene yabatoranije umurongo wa 4, ingene yabagize abana umurongo wa 5, ingene abo bose babayeho bw'icyubahiro cy'Imana, umurongo wa gatandatu wa cumi na kabiri na cumi na kane, ingene bacunguwe n'amaraso ya Yesu, umurongo w'indwi, ingene bahishuriwe iryo banga, umurongo w'icyenda, ingene bafise bacitse iragi ry'Imana guhera ku murongo wa cumi na rimwe gushuka kuri cumi na gatatu, ivyo vyose bigakoraniriza hamwe guhora biduza icubahiro n'ishimwe ry'Imana. Rero sinzi ko mumaze imisi mubibona shengero, twashizeho umunsi wa gatanu wa nyuma w'indwi w'ukwezi kugira ngo uze urafasha ishengero kwigira hamwe kurimbura kw'ijambo ry'Imana, ngira mwarabibonye. Iyo umuntu yarimbuye neza ku ijambo ry'Imana n'akaravyo, bica bisohoramwo, bidudubirizamwo isengesho rinyaruka cane. Kubera iki? Kubera ico Umwema aba yakoze muri uko gucanirwa. Rero na Pawulo ahejeje kwihweza imigisha idasanzwe, ahejeje kurunguruka mw'ijuru umugambi w'Imana, ingene yawukoze mu mwana wayo, n'ingene yawugabira ishengero ry'Abanyefeso, Pawulo aca avuga ati, kuva ico gihe nico gituma nanje numvise ukwizera Umwami Yesu kuri muri mwebwe n'urukundo mukunda abera. Ntabona ivy'imbere gusa, arabona n'ingene uwo mugambi w'Imana utagumye mu kirere. Igikorwa c'Imana yari yarateguye, arabona ibimenyamenya vy'ingene ubwo bubasha bw'Imana buboneka rero mu Banyefeso. Avuga ati, agakiza Imana yateguye muri Yesu kubw'ubushobozi bwa ntera, ivya Yesu n'ubushobozi bwa ntera biraboneka rwose hagati muri mwebwe. Abibonesha iki? Ngo abibonesha ukwizera Umwami Yesu Abanyefeso bafise hamwe n'urukundo bakunda abera bose. Ngibi bimenyamenya ntaregayezwa by'igikorwa cy'agakiza n'ububasha bw'Imana bidashobora guhara hagati mu ishenge iyo mwene ari hagati yabo, ngo hariho ukwizera Umwami Yesu. Avuga ukwizera Umwami Yesu, sinzi ko mubibona neza, ntavuga ukwizera Imana, ntavuga ukwizera Imana canke kwemera ko Imana iriho, ntavuga kwemera ko Imana yatoye Abisirayeli canke ko yanditse ijambo ryayo bicishije kuri Mose. Ivyo vyose Yakobo kabiri cumi n'icenda avuga ati umuntu ntashobora kubimenya ariko atizeye. Ijambo aca kw'akarongo ni kwizera Umwami Yesu. Kubera iki? Pawulo arinda kudoma ku rutoke ko ari ukwizera k'umwihariko kujanye na Kristo Yesu acika nk'umwami. Iko aca akarongo kwerekana yuko si ukumenya ko Imana iriho, yavuze, ikora, binye n'ubushobozi, ivyo abantu bose baremwe n'Imana barashobora kubimenya. Ni ukwizera Yesu nk'umwami n'umukiza. Mu yandi majambo, ni ukwakira Yesu Mesiya nk'uwarungitswe n'Imana, yakoze igikorwa cyo kugororoka mu buzima yabayeho, kubambwa kwiwe n'urupfu rwiwe ariyo maraso akuraho ivyaha vy'umuntu, kwakira yuko mu kuzuka ariyo ntsinzi idukura ku rubanza rw'Imana, ko duhabwa ubushobozi bwa mwemu, n'ukwizera kwakiriye Yesu Kristo yuko mu kwakira ivyo vyose yakoze ku musaraba, urupfu n'izuka vyiwe, niwe yacitse umwami w'ishengero kandi n'umwami w'abera bose. Mu yandi majambo, niwe ayobora, niwe ategeka, niwe arongora ubuzima bwanje nawe. Tuvuga ko twizera uwo mwami. Biraboneka muri mwebwe Abanyefeso yuko mwakiriye igikorwa cya Yesu, yuko mubayeho muri munsi y'inganji atari ya Kayisari, atari y'umugabisha w'ingabo zibatwara muri Efeso, ariko muri munsi yo kuyoborwa n'inganji ya Yesu. Biraboneka ko mwakiriye, mwizeye, mwumiye ku gikorwa cy'Imana cyabonetse mu mwana wayo, naho mwari mwakuze muzi ko Imana iriho. Byakozwe n'intumwa igice cya cumi n'indwi. Ariko si ivyo gusa, uku kwizera Yesu kuzana impinduka y'umutima n'ubushobozi bwa mwemu, si ukwizera kw'amajambo gusa. Yakobo ni wenyine avuga ati ukwizera kutagira ibikorwa kuba gupfuye, ariko nyereka ukwizera kwanyu mu bikorwa byanyu. Eruko kwize kwara boneka muri Efeso bivanye n'urukundo bakunda abera bose. Uru rukundo si rwa rukundo rw'umwana w'umuntu. Umuvyeyi yokunda umwana, umugabo agakunda umugore, inshuti n'ababanyi bokundana, abasangiye utwo bakorana, harimo urukundo bakundana. Ivyo vyose ni rwa rukundo rw'abana b'abantu rubonekera mu caremwe cose. Ugo ni gwiza kandi ningabiri iva ku Mana. Mugabo sigo ruvuzwe ngaha. Uru rukundo rwo ngaha ni rwa rundi ruva ku Mana. Ari urukundo ruva ku Mana. Umwe mu Bikorinto ba mbere 13 ruva ku Mana rugatuma umuntu akunda Imana. Akunda umwana wayo, akunda ishengero ry'Imana. Ivyo ntawushobora kubigira atamurikiwe n'umuco w'Imana, umutima wiwe utakozwe ko ni Yehova canke muyera. Umuntu arashobora gukunda mugenzi we ariko akanka uwera, akanka umukristo. Ngiye amaze kubibona shenge ingene abanyaki barashobora gukundana hagati muri bo, ariko iyo haje umuntu muri bo avuga ivya Yesu n'ivyo kugororoka cane cane ko abadumye kurutuke kuri hahandi umuntu atonekara bagaca bagira ishavu n'ishishi ridasanzwe. Hakaba n'abandi bantu batazinanye, badasangiye urukoba, batarigera bahura, bashobora kwicarana ahantu mu rubanza rumwe bariko bavuga ivyiza biri mu kwizera Umwami Yesu. Abo bantu bakumva barakundanye, bakumva ni bene data, bakumva barasangiye umugabane n'ivyizigiro n'ibizoza vyose kubera ikibahuza. Urukundo rwabahujije si rwa rundi rw'inyama n'amaraso canke rwamagiriranire, n'urukundo ruva ku Mana mu kubona igikorwa cayo no kucakira, bigatuma abera bacika umuryango umwe. Niho rero urukundo rw'abera ntirunyegezwa, kuko abantu iyo batangiye kuvuga Yesu neza n'ivyizigiro bamufiseko ngo barakundana cane. Turabibona igihe mpempo yaza mw'ishengero rya mbere ryakozwe mu gice ca kabiri igice ca kane ngaha ngo vyaraboneka. Uza kubona muri iri shengero ry'Abanyefeso bari abantu harimwo Abisirayeli, harimwo Abaroma, harimwo Abanyegiputa, kugira aba bantu bashobore kuja mu kibanza kimwe bakundane vy'ukuri. Bantu bari bazi n'ivyo basanzwe bapfa ingene bingana. Caba ari igikorwa ca mpempo gusa, ata mwana w'umuntu canke inyama n'amaraso yari gushobora. Ati rero iyo mbonye urukundo mukunda abera kandi asa abera bamwe n'abera bose, Kristo anwanisha abera bose, Abayuda n'abanyamahanga, akabashira mu kibanza kimwe. Ati rero kuva numvise intahe z'ukwizera kwanyu n'urukundo rwanyu simengesho na kubashimira Imana. Iri sengesho shengero ry'Imana tubona ngaha, Pawulo ntiyari isengeye Abanyefeso gusa. Wegeye imbere ugasoma mu Bikolosayi igice ca mbere umurongo wa gatatu havuga ngo dushime Imana se w'Umwami wacu Yesu Kristo, twama tubasengera ubudasiba. Kubera iki? Kuko twumvise ukwizera Kristo Yesu kwanyu n'urukundo mufitiye abera bose. Imana ishimwe cane. Mu gatatu mu wa kane igice ca mbere ca Bikolosayi uzingura impapuro nka zitatu kaba mu Bitesalonika abandikiye amajambo ni yayandi nyine mu gice ca mbere murongo wa kabiri ngo mwese ndabashimira Imana imisi yose tubahoza mu kanya ko dusenze twibuka ubudasiba ibikorwa vyanyu biva ku kwizera n'uburuhe buva ku rukundo n'ukwihangana kuva ku kwizigira Umwami Yesu Kristo. Mu Bifilipi igice ca mbere murongo wa gatatu aza kuvuga uko nyene mu yandi majambo. Ntiyari isengesho canke fomira zarakoresha kuri Pawulo, hariho ibimenyamenya, hariho ibiza kumusunika kugira isengesho asenze. Bantu b'Imana, ugusenga kose kuva mu kumenya neza no kubona neza umugambi w'Imana yahoranye kuva ibihe bidashira, igikorwa cayo ingene kidasanzwe, igorogota igihe Yesu yapfa akazuka mu bapfuye, ariko kandi no kubibona bikorekera neza mu ishengero. Iyo ukwizera kuboneka kandi n'ibikorwa by'urukundo bidahengeshanya kuboneka. Rero ariko aravuga ayo majambo aca asohoramwo icambere kibanzira kuwabibonye. Icambere kibanzira kuwabibonye niki? Nishimwe. Igisabo si cyo cyihuta, ariko umuntu aza kwihuta mu gushima. Niho Pawulo avuga ati, maze kumva ukwizera n'urukundo, 16, simpengeshanya kubashimira Imana ndabahoza mu kanwa uko nsenze. Bantu b'Imana, sinzi ko muravyihweza neza mwitonze, ariko amashimwe yacu kenshi hari igihe usanga ari matoya, arayahwahutse canke akaba atari nay'ukuri. Utushatse kuvuga iki? Aba matoya iyo tubaye nk'ababana bahaye ikintu akavuga ati merci, urakoze, agaca yiruka akavuduka. Umwana si uko atashimye, umwana yashimye, mugabo yashimye gatoya, ntiyatebeye ko rwose kuraba icamubaye ko yashimye bisanzwe nk'umugirwa nk'ikiri hagufiya, ariko atatahuye ingabire yahawe iyariyo. Hagiye gushima kwacu kuba uguhwahutse cane. Ibi rero bikunze kuboneka cane ko dushima cane ibifadika gusumba ibidafadika. Ugushima kwacu guhagaze yuko Imana yatwishuriye mu magara, mu muryango, mu gihugu, mu by'ubuzi n'ibitano, kandi byari byo, kandi birakwiriye, kandi birabereye. Ibyo bitoya mugabo duhabwa biduha ugushima rimwe na rimwe mu buryo butangaje. Ugushima iyo turonse akazi kurarengeye gushima agakiza twahawe. Naho rero hari ikibazo gikomeye cyane, ugushima gukira indwara, ugushima kugurirwa umuryango ngahanya, kuraza kuba ukuniniya cyane gusumba ibyizigiro byo gucikiraga iry'Imana nk'uko twagiye turabibona. Pawulo rero gushima kwiwe kuraza kuba gutandukanye n'uko kwacu usanga ari gutoya cyangwa guhwahutse cyane rwose. Ikirengeye coco rero hari igihe ugushima kwacu kuba ukw'indyarya. Ibi rero biraboneka cyane muri za ndirimbo dukunze kuririmba, ugasanga biratworohera ko dushobora kuririmba indirimbo zivuga gushima Imana n'ibikorwa byayo n'amasezerano yayo, ubwenge n'imitima bitagira insobanuro na ntoya cyangwa insobanuro iri hasi cyane iyo turiko turaririmba. Ugasanga abantu batwawe rwose mu kuririmba, batwawe rwose n'ikigumbagumba kandi cyari cyiza, ariko ubwenge n'imitima bitimbitse cyane mu kubona iryo shimwe ingene ryari rikwiye kumera. None ga abantu b'Imana, ibi bintu bitubako kubege, ibi bintu bitubako ko dushima gatoya mu buryo wabuze cyangwa mu buryo butari bwo, iyo tutabonye neza abagabiwe abaribo, tutabonye neza uwatugabiye uwariwe, cyane tutabonye ubwiza bw'ingabire dufise. Ngaha rero Pawulo aratabara rwose akadufasha ati, nibande bashima? Ni mwebwe Abanyefeso, mwebwe mwari hanze y'amasezerano y'Imana, mwebwe mwasenga ibigirwamana, mwebwe mutari bwumva ijambo ry'Imana, mwebwe mwari banyarucari, mwari bakene ku rugezo rwose rushoboka, ni mwebwe Imana yagiriye neza. Ninde ashimwa? Pawulo ntaza gushima Abanyefeso, avuga ati ndabashimira Imana. Nashima Abanyefeso ko baciye ubwenge bakizera Imana, ko babaye abahizi bakakira iby'Imana. Pawulo ashima Imana kuko azi neza ko ari yo soko ry'itunga n'ubwiza bwose bwashobora kuroha. Abashimira Imana, abashimira Imana ingabire idasanzwe y'ukwizera ibonekera mu kwizera n'urukundo bafise mu bera bose. Abantu b'Imana, iyo umuntu yari mu kibanza ca mbere kibi akagenderwa n'uwa mbere mwiza, agahabwa ingabire isumba izindi ryose, ntibishoboka ko atadudubiriza muri we ishimwe ritagira ingene ryomenywa. No, però akoresheje ngo ntiduhengeshanya kubashimira ubudasiba, kubera iki? Iri shimwe ntirishobora gukama, ntirishobora guhera kubera ubwiza bwaryo n'uburyohe bwaryo, bigira ingene vyongana. Umuntu ntashobora kureka kuzobona ubwaguke bw'igikorwa Imana yakoze n'ingabire yamuhaye. Uyu mutima wo muri Pawulo ni wo wabonekera no mu manditsi b'abazaboshi avuga ati: mutima wanjye, shima Imana rwose, kuko ari nziza kandi imbabazi zayo zamaho ibihe bidashira. Muri Filipi 4:6 ngo mushime, ngo ndabisubira, ngo mushime, ndabisa mushime kandi ubudasiba. Abi Tesalonika 1:5 ngo muhore mushima ubudasiba. Kubera iki? Kubera ingabire twahawe n'abo twari turi, n'uwatugendere atagira ingene yomengwe. Ese natwe nk'ishengero uko bukeye uko bwica tohengeshanya kubona ubwaguke uburyohe bw'umugambi w'Imana bw'igikorwa c'Imana cantwe nkumwisha hagati ngaha muri twebwe, kubona bigenda irakiza, kubona urukundo rugenda rurakura hagati ngaha mu ishengero ryacu, kugira ngo tubibona abera bagenda barakundana no kwizera kugenda kuragwira, ngo duhorane ishimwe ridaca uko twibutse ibi byiza byose Imana iba yarakoze biciye mu mwana wayo. Imana ishimwe cyane. Pawulo aratwigisha rwose igituma umuntu asenga, kwari ukubona umugambi w'igikorwa cy'Imana bimubyarira ishimwe, kubona uwamugabiye uwo ari we, rya jambo ry'ikirundi kubivuga amazina, kubona ingabire yaronse ingene ingana n'ingene n'igikorwa cyakoze hagati mu ishengero, atari ishimwe ryo gucishako, atari ishimwe rihwahutse, atari ishimwe riri mu buryarya, ariko ari ishimwe rivuye mu mutima kubera ubwiza bw'igikorwa c'ubuntu bw'Imana ku buzima bwacu. Pawulo mu buryo bwa gatatu yatweretse igituma n'ishimwe, aratwereka kandi nuko ugushima kwacu tumeze nka ba bandi batabura igisabo. Igisabo cacu kandi n'icy'ukuri. Kubera iki? Kubera nk'abahunjeje ku buntu bw'Imana, twama tunyotererewe, twama dushaka kubona gusumba, kumenya gusumba, kumurya ko gusumba, kubera ngo wariye ntiwajya, wahonjeje ko ntiwagira inzara n'inyota itigera ikama. None Pawulo igisabo acazana, igisabo atwereka yari afitiye ishengero ry'Efeso niryo mu murongo wa 17 ngo: Imana y'Umwami wacu Yesu Kristo, Data wa twese w'ubwiza, ibaha umutima w'ubwenge no guhishurirwa mu kuyimenya. Aha niho Pawulo atangurira. Atangurira mwa mu gace ka mbere ka 17 avuga uwabwiye uwo ari we. Aza kuvuga Imana mu buryo bubiri ngo ni Imana y'Umwami wacu kandi ngo ni Data wa twese w'ubwiza bwose. Ni amajambo atekeye agomba guserura igicapo Pawulo afise c'ubucuti n'ingene abona Imana. Iri ni iryungane ngo Data wa twese w'ubwiza, iriki ngo Imana y'Umwami wacu. Ijambo ry'Imana y'Umwami wacu ni rya jambo ry'ubukuru bw'Imana ryerekana ingene Imana ari Imana yitandukanije n'umuntu, ngo n'umwami kubera aganje ubushobozi bwose kandi ivyo vyose yabikoze biciye mu mwana wayo. Ni ijambo rero rigomba gusohora ubukuru, ukuturengera n'ubwaguke bw'Imana. Ariko Pawulo iryo jambo ryo mu Gifaransa bita transcendance y'Imana yama rifadikanya n'ijambo ryerekana niyo Mana iturengeye kandi ari niniye, niyo kandi yatwegereye nishimwe cyane. Avuga cyane kuri iri jambo rya Data wa twese w'ubwiza, yerekana ko iyi turengeye, niyo yambaye umubiri, niyo mu mwana wayo yabanye nawe, niyo igendana natwe mu bushobozi bwose bw'Umwuka Wera, kandi kubera ari nkuru ikaba iri hagufiya, irafise n'umutima wo kwishura iki gisabo Pawulo agira asaga. Iravyifuza, irabinezererekwa kwishurira isengesho. Oh, uko kuri kurabohora abantu b'Imana. ko kenshi iyo twegereye gusenga turakekerana, mbega ibyo ngira nsaba ibi kwa n'ubugombe bw'Imana, mbega Imana ibi bintu izobikora ntizobikora, mbega wowe izobikora ryari? Ariko kumenya ko ari Data w'ubwiza, ko ari Imana y'Umwami wacu Yesu Kristo, biduha kumenya neza yuko ata kintu na kimwe gihwanye n'ubugome bw'Imana itazokora mu buzima bw'abantu bayo. Pawulo ntasenga akekeranya ko ibi bintu bitazoba, asenga azi neza yuko agira asabe icyo Imana yasezeranye kwishura ngaya masengesho abohora, anezera, amasengesho aryohera ubuzima bw'abera, kuko tubona neza mu kubiganira n'Imana ingene Imana iheza ikabishitsa. Iki gisabo rero gisumba ibindi byose, iki gisabo cy'umutima w'ubwenge, umutima w'ubwenge no guhishurirwa mu kuyimenya. Imana yarabajije Umwami Salomo mu gitabo cy'Abami igice cya gatatu, mugazi Salomo, wifuza ndagukorera iki ko wabaye umwami w'ihanga ryanjye ry'Abisirayeli? Umwami Salomo nayiyumviriye yarahije arasaba Imana ati, ndagusabye umutima w'ubwenge n'umutima w'ubwenge kugira ngo menye neza ingene ashobora kuyobora iri hanga ryawe. Iri sengesho Pawulo ariko arasenga arazi yuko Imana yahoze igishura guhera amahera. Imana yamubwira Salomo ati, kunsabye ibyo n'ibyo utansabye bindi bito bito by'inzahabu n'ifeza n'ibitandukanye, ndabikongeye ko nkinyongera kugira ngo uzobiyobore neza ihanga ry'Abisirayeli. Mu zindi ndimi, iri jambo ry'umurongo wa cumi, agace ka kabiri k'umurongo wa cumi n'indwi, ni imwe mu y'ubwenge no guhishurirwa mu kuyimenya. Muyandi majambo, nimba hariho icyo abera bakeneye cya mbere, nimba hariho ingabire nini isumba izindi umuntu yohabwa, ni ingabire yo kumenya Imana, shengero ry'Imana, Imana ishimwe cyane. Imbere y'inzahabu n'ifeza n'akazi n'abana n'ibitandukanyije ntibyari bibi, ariko ibyo byose ngo ni inyongera ku buzima bw'abantu b'Imana. Ngo icya mbere ni uko abantu bohabwa kuyimenya. Uko kuyimenya ni ukuhe? Si ukumenya ko Imana iriho, si ukumenya ibyanditswe n'inkuru z'Imana, ni ukumenya k'ubusabane n'ubucuti. Uku ni kwa kumenya Mose amaze imyaka yumviriza amajambo y'Imana, atambukana n'Imana. Mu gitabo cyo kuvayo na gatatu cumi n'umunani agera ahantu abwira Imana ati, Mwami, jyewe narakumvise, narakubonye n'ibikorwa byawe, ariko nyereka ubwiza bwawe, ndashaka gukura mu busabane. Iyi ni inyota yahoze mu bera, aho Dawidi naho yari yaracumuye abwira Imana ati, Mwami, jyewe naracumuye, urashaka utwara abana n'ubwami n'ibindi byose, ariko ntutware mwempu wawe mpamvu ku buzima bwanjye. Ariko arasenga ni Zaburi mirongo itatu na kabiri ni Zaburi mirongo itanu na rimwe. Iyo bera inyota y'abantu b'Imana nuko bomenya uwo bamenye. Kukumenya Imana rero si ukundi ngo muyimenye, ni kwa kundi dusoma muri Yohana cumi n'indwi umurongo wa gatatu, Yesu avuga ati, uku niko kumenya Imana, kumumenya umwana wayo. Ukumenya Imana no kumenya Umwami Yesu Kristo no kugira ubucuti n'ubusabane n'umwana w'Imana no gukura mu gusangira ubwenge no gutahura no gukura aho ibigumbagumba n'ibyifuzo byacu bishushanywa n'iby'umwana wayo, no gukura kugira ya ngendo na ya nyifato na wa mutima wari muri Yesu Kristo. Ukumenya Imana, abantu b'Imana, si ibyo mu kirere, si doctrine. Doctrine yari nziza kandi niho bica, ariko uku ni kumenya kurengeye, kumenya inkuru niho bihera, kumerengeye gutahura nabyo nibyo bikurikira, ariko no kumenya gushika ibigina mu buryo experientiel, mu buryo bw'ubucuti bw'umuntu n'Imana biciye mu mwana wawe agenda arakura. Kandi nibyo ukuri, abizera baramenye Imana, kubera bamenye Imana bahora banyoterwa kuyimenya gusumba. Kukumenya rero kugizwe n'aya majambo abiri, umutima w'ubwenge, impemu y'ubwenge no guhishurirwa, uko kumenya ubu bucuti buva ku Mana bukaza ku muntu biciye mu mwana wayo mu bushobozi bwa mwembi. So ubw'inyama n'amaraso ntibiva mu bwenge bw'umuntu ubushakashatsi bwa cane ngo ni igikorwa gihora kiza biciye mu guhishurirwa. Nyandi majambo abo Imana yahishuriye umwana wayo ibandanye ibahishurira umwana wayo uko bagenda barakura biciye mu ijambo ryayo. Iri umutima w'ubwenge, iyi mpemu y'ubwenge ni bimwe Yesu yasezerana muri Yohana 10 ngo azobigisha iby'ukuri kose, niyo mpemu yaza. Mwani majambo abo Imana yamenye kandi ikunda igendera abaha atari guhishurirwa gusa, kandi guhishurirwa gufise no kugira ubwenge sagesse. Sagesse irimo gutahura ibintu ingene bimeze no kugira ingendo zijanye n'uko gutahura. Ubuzima bwo gutahura biza n'igitinyiro cy'Imana, bikazana ubuzima bugamburukira ijambo ry'Imana. Obeisance ni cya gikorwa Imana akora mu kwizera kwa mbere, igenda irakora uko bukeye uko bwije biciye muri za nzira z'ubuntu. Oh, iri sengesho riraryoshe kumva yuko ko Imana yamaze kutwihishurira, n'ubu ntizobura guhora igenda iratuhishurira, iratumurikira kugira ngo abera bakomere, bakure mu kwizera, mu gutahura no kumenya ingendo bakwiye gufata zibereye. Kubera iki? Intumbero igumari ya yindi, kugira ngo babeho bahesha Imana icyubahiro uko bukeye uko bwinshi. Iri sengesho muri aya majambo y'ibanze araducisha bugufi cyane mu kwihweza ingene Pawulo yasunikwa no kubona Imana umugambi n'igikorwa cyayo, mu kwihweza iri shimwe rivuye kubona ingene igikorwa cy'Imana cyashitse mu bera. N'iki gisabo biratugarukana abantu b'Imana ukuntu natwe dukwiye kwegera ku bukeko bwinshi. Shenger abera dufise ibakwe ridasanzwe ryo gushobora kurenguka imbere y'Imana ngo tutagira ubwoba bwo gushobora gusaba twiteze ko tuza kwishugwa, ko twasabye ibiri ku mutima w'Imana kandi gikeneye. None ese Imana yotwemeza, yodufasha, yotwigisha kandi biciye muri aya majambo ya ingene dukwiye kwegera, natwe nk'ishengero ngo twongere gukura gushasha mu buryo twegera, mu buryo dutanga ishimwe, n'ingene duhora dusaba kandi twakira inyishu y'icyo byasabye. Bakundwa n'Imana, Imana kora igikorwa cy'ububasha bwayo hagati muri twege, idukize rwose iyo twaje tuva imigirwa n'imigenzo y'ingene twari twarafashijwe, twari twarigishijwe gusenga mu buryo budahwanye n'ijambo ryayo. Ihetse iduhe guca bugufi, twakire mu buryo bushasha, twakire mu buryo bushasha uku gutozwa indero gushasha neza gato gato, twigishwe gusenga no kuganira nayo, tubinezererwemo, tubikuriremo, maze uko tubona Imana igendera byishura bikuze ishimwe hagati mu ishengero, ngo icyubahiro cyayo n'izina ryayo bihore byamamara ku bukeye ku bwije. Imana ibahezagire.